mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Bavandimwe nshuti za radio ijwi rya Amerika, ndabaramukije. Ubu murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Radio ijwi rya Amerika mwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Uwo ni Mamerte Buregeya, umukuru w'ikigwati cyitiriwe ikigwati cy'amahoro kiri Nyakabiga muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi mu burasirazuba bw'u Burundi, avuga ku kibazo cy'ubwishingizi mu kwivuza. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yerekeye u Burundi muri iki cyumweru mu Burundi harimo kubera irushanwa rya filime. Nubwo Abarundi basa n'abajijukiwe ibyo gukora no gukina za filime, nta buryo buhagije bafite. Barasaba leta gushyiraho ikigega cyo kubafasha. Inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika i Bujumbura mu Burundi, Eroje Wirika neza.
Iyi ni imwe mu mareresi 28 yakozwe n'Abarundi ari mu ihiganwa rya Festicab, Festival du Cinéma et de l'Audiovisuel du Burundi, ku 108 ziri muri iryo higanwa ririmo ahanini abahanzi bo muri Afurika yo hagati, iy'uburengero hamwe n'Uburaya. Aha hari mu kigo ndangakaranga c'Abafaransa i Bujumbura ku muhingamo kuri uyu wa gatatu. Hariko herekanwa ireresi y'umugabo adatunganiriza neza umuryango wiwe. Atuye banjayeko umusore w'imyaka 28 numwe mu baje guhiganwa. Ireresi yiwe yamutwaye amafaranga atari munsi y'imiliyoni zina z'amarundi, ariko asanga ico yinjiza atawugihwaniye na gato n'inguvu n'uburyo yakoresheje.
Mu bisanzwe mu Burundi gukora amareresi nta muntu yovuga ngo ariko arabikora kugira ngo abihembegwe, kuko harimo abantu benshi bamaze kubikora cyane usanga batari ko baravyungukiramo mu buryo bw'amafaranga. Najewe ndimwe harimo byinshi maze gukora, harimo amareresi menshi maze gukora, ariko ngiye guharura amafaranga byantwaye, umwanya byantwaye, inguvu byantwaye, ngasanga icyo nza gukuramo atari kiboneka kingana na cyakiri natanze. Nuvuga yuko mu kugira ngo abantu bakora amareresi mu Burundi icyambere nuko baba babikunda kandi bizera yuko ejo hazoba heza bikabahemba nkuko bihemba abandi bose kwisi.
Imbere yuko mwizera ushikari kabatunganije ihiganwa rya Festicab, barishimira urugero Abarundi na cyane cyane urwaruka bageze ko mu gukora amareresi. Francine Munyana, umuyobozi w'ubuhinga muri Festicab.
Mu Burundi turiko turatera imbere cyane, kuko uravye mu minsi heze ntituriko turagenda dusubira inyuma, ariko turiko tugenda dutera imbere. Ica mbere nuko hariho aba urwaruka rwinshi uriko ruri muri cyo gisata rukunda uwo mwuga wo gukora amareresi. Hariho benshi cyane, hari abo tuzi batuzanira amasinema yabo, hariho nabo tutazi bayakorera handi. Ikituryohera cyane cyane nuko hariho abajeune kandi bafata na initiative yabo uko basanzwe bangana, uburyo basanzwe bafise, ariko bakavuga bati uko bigenda kose turagerageza uko dushoboye dukora ireresi. Ni ikintu ciza cyane, burya ireresi sinema ni ikintu gikomeye cyane kuko kirateza imbere cyane gose igihugu.
Kubwiyo ntambwe ishikweko umuyabaga banjaye karabona ibikwiye guhinduka n'ibikenewe.
Nuko muri nyabihugu kugira ngo zitere imbere cyane ireresi zaho, nuko abanyagihugu bavyiyumvamwo, abanyagihugu baho bariyumvamwo ko ivyakorewe muri Tanzania ari ibintu byo kwishimira by'abanye Tanzania nyene, ivyakorewe mu Rwanda abanyarwanda bakwiye kuvyishimira, ugasanga baranabigura. Ikindi nacyo no kugira ko ari ngorane mu Burundi, aha mu Burundi hari television y'igihugu, hari television Rema, hakaba na Heritage. Ni kuvuga izo zonyine ntizikwiye kugira ngo zerekane ibikorwa tuba twakoze. Ni kuvuga rero mu Burundi novuga yuko nta muco uhari wo gukurikirana amareresi, kuko n'uburyo bwo kuyakurikiraniraho atabuhari. Iyo ni ngorane nyamukuru mu bisanzwe.
Hari n'indi ntambamye ibonwa n'umupfasoni Munyana, ibura gihigaga gisahiriza abakora amareresi.
Mu bisanzwe ministre de la jeunesse et sport irafise uko yitunganije igafasha ugwaruka mu mice itandukanye, ariko mu vyerekeye amareresi ntituraronka ico umuntu adufasha canke ico gisata kidufasha kigikega kibegereye kivuga tuti ikindi kigega kijeje gufasha abajeune kugira batere imbere mu mwuga w'ireresi. Abajeune iyo baronsa akaryo barandika scenario bakarungikira mu producteur aho hanze iyo bagize amahirwe akabaha amahera bagakora ireresi ryawo aho rero abari ireresi no vuga riba rikoze mu buhinga bwiza ico kigega cari ngombwa cane gose kirakenewe kuko co tuma amareresi akogwa ku bwinshi kandi tuko tugiye no muri numerique kuri RTNB jo tugwa nawe nyene baronka ama production bashobora kwereka abanyagihugu bose
uwo mfaso navuga kandi ko hamwe haboneka ijure ryigisha ibijanye no gukora ireresi gusavye bavyiza kurusha
gushika ubu turafise ama universite asanzwe yigisha ivyo bijanye n'amareresi mugabo ntabwo ari universite iri specifique uvuga uti urya ni ecole de cinema ibyo bavyiza hashoboye kuba iryo shure nk'uko vyoba vyiza hashoboye kuba ishure bigisha umuziki gusa nk'uko vyoba vyiza hashoboye kuba ishure ryigisha peinture gusa nivuga nti muri culture vyoba vyiza dushoboye kuboneka ayo mashure nkaye kuko turayabona cyane cyane mu zabura yakwariyo kandi abantu aba bayize barashobora kubaho n'umwuga wabo kuko uri umuntu w'umwartiste l'important nuko ushobora kubaho n'umwuga wawe umwuga ugashobora gukubesha
iganwa rya festival ry'umwaka w'2017 rizosozerwa kuri uyu wa gatanu mu by'abantu bashobora gutsindira iruhande y'igikombe trophée harimo kandi n'amahera agera ku miliyoni w'amarundi mu mwaka uza iryo higanwa rizoba ryujuje neza na neza imyaka 10 irigiyeho eroje uri ka neza Bujumbura ijwi rya Amerika
eroje urakoze kuri iyi nkuru abanyagihugu baba mu kigwati cy'amahoro kinyakiga muri komine Butaganzwa y'intara ya Ruyigi mu burasirazuba bw'u Burundi bugarijwe n'indwara zitandukanye cyane cyane malaria abibasiwe cyane n'abana bato ibyo ni mu gihe agakarita ko kwivurizaho bajyaga bahabwa na Minisiteri ishinzwe ubufatanye bw'Abarundi kataye agaciro kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize cyakora iyo Minisiteri irahumuriza abaturage ko bazageraho bakabona ayo makarita inkuru ya mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana mu ntara ya Ruyigi
icyo kigwati cy'amahoro kirahitwa Inyakiga muri zone Muriza ku birometero 2 uvuye ku mugwa mukuru wa komine ya Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi turi mu buseruko bw'u Burundi imijyango ijana iba muri ico kigwati yahabwa imfashanyo n'ubushikiranganje bujejwe byo gufatana mu nda ubwo bushikiranganje nyene nibwo buri hagakarata ko kwivuriza ko iyo bagwaye agakarata gasanzwe gakoreshwa n'abarundi bantu nikora muri kino gihe abanyagihugu ba muri ico kigwati ubu bavuga ko ikarata yo kwivuriza ko yataye igihe kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka uheze mame yaburegeya n'umukuru w'ico kigwati cinyakigwa
ariko mugaba twashima cyane turakingira ubushikiranganje bwaguma bubandanya nibwo bwaguma butugarukira atari iyi minsi nyine byabaye nk'ivyagoranye ndupapuro kwivuriza ko bahora batuturungikira none nk'ubu twaheze mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka uheze amareza twembeje ariko turashima ngira ngo babakenye ntibavuga ngo n'uwo w'umushinga ndebe gahaba bibateranye ariko wabaye mu itara bamwiza akaba muzima muduterera kamo kumbure nkaha nyine malaria ziraturembeje ni benshi ijoro ryose baratwara abibondo baba tawufatiwe hari ngo ni batanu batandatu mu kwezi ho
mame yaburegeya aremeza ko amavuriro bitura yegukira leta agerageza uko ashoboye mu kubapfupfariza ahandi nabo bakabavura ku ideni ariko akagira amakenga yabo bazokura amahera yo kwishura iryo deni
uwaya aramutse amushikanye kwa muganga baraheza bakamuheza dukenyi yema idu dukeye mu gabara baramwakira harimo minsi iheze bahora baduhereza akadini waya gaza kaza kayakorera gaza akajyana kuko kamafaranga ya nyuma adafite igitanzi n'ibihumbi nka bibiri buje bukarasa bwo kwivuriza ku ugafise kagugu ibihumbi bitatu ugafise na mafaranga amajana atanu mugabo umwana arenga imyaka itanu na mafaranga amajana umunani biratugora kuronka nyine habaye nyine mwiyinzara nyine rero wumva igihumbi gikorerwa gushika saa sita kugizemo gusuma n'ingorane
Yvonne Bahati yunganira Mamere Buregeya mu kurongora ico kigwati c'amahoro avuga ko abakenyezi batagira abagabo aribo bahanzwe cyane cyane kuko birerana abana atagifasha mu gihe abo bana nyene aribo bakarigwa n'ingwara Yvonne Bahati aremeza kugwirana ry'abana rikorera agabanuka muri ico kigwati kubera igikorwa c'abaremesha kiyago bahimiriza kuvyara ku rugero
ibituremereye cyane ni byerekeye abana twarose tukatubiriko tubarera twenyene abo twabaronkanye tukaba bitakunze yuko dufashanya kubarera ingorane mu buhungiro twaragiriye ingorane nyinshi kandi tutari twiteze ko zona dushikira ko kucerekeye gwirirana ry'abana nk'ubu turagenda twigishwa baremesha biyago bakatwigisha bati ni mu byare bake mushobora kurera cyo kintu cyo kubyara ndabona yuko giteye ikigabanuka muri iki kigwati ntabari ko baravuka kubwishi kireta batwarose nyene imbere yiki
Felix ngendabanyikwa umunyamabanga ntagayezwa mushikiranganje ujeje byo gufatana mu nda mu Burundi avuga ko batayevye gufasha abo banyagihugu ba muri ico kigwati. Felix ngendabanyikwa amenyesha ku ikarata yo kwivuriza ko yatevye kubera kuko kugira ngo amahera jeje ico gikorwa aboneke bifata inzira nyinshi bigatuma habu guteba. Uwo munyamabanga ntagayezwa yabwije ijya Amerika ko amavuriro ya leta ashobora kuba arapfupfariza abo banyagihugu maze ubwo bushikiranganje bukazowasubiza ayo mahera. Felix ngendabanyikwa yaboneyo no kumenyesha ko n'izindi mfashanyo z'ibiribwa zahora zihabwa abo banyagihugu banaho nikora zigiye kuboneka. Uwo munyamabanga ntagayezwa avuga ko ziri mu nzira mu minsi mike zizoshikira abo zigenewe. Naho nyene amenyesha ko hari habaye ikibazo kijanye n'ibitoro kugira ngo zitebe. Ico kigwati c'amahoro cinjiwe icese mu mwaka w'2008 umuntu mbere wo kunywanisha abahungutse bava hanze n'abahungiye hagati mu gihugu. Inyakiga muri komine ya Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi. Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Fidel Antoine Nsabimana, ndagushimiye kuri iyi nkuru. Tuve mu ntara y'Ruyigi tujye mu ntara ya Bubanza, aho abahinzi basaba leta y'u Burundi kububakira urugomero rwo kuvomerera imirima ku ruzi rwa Kajeke kugira ngo bashobore guhangana n'uruzuba. Ibyo rero babisaba mu gihe ibikorwa byo kubaka urwo rugomero byari byaratangiye mu myaka ishize nyuma bikaza guhagarara. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Abanyagihugu birimizi bo mu ntara Bubanza na cyane cyane abamukiye aca komine Gihanga bavuga ko urugomero rwo kuvomera indimo rwo kuruzi Kajeke ari kimwe mu byari kubafasha guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Bano baremyi ni bamwe mu bagize ingaruka mbi kubera uruzuba mu gihe leta yari yatanguye kububakira urugomero amaso agahera mu nzira.
Babona ini Gihanga hakaza uruzuba cyane, uruzuba n'ubu riko ruraka kandi murabona byuko byukuri ruhitiye rwaka cyane mbere Gihanga. Murabona yuko byabaye Bugesera ingo nyinshi cyane zagombye gupfa n'inzara kubwo uruzuba rwatse atambura yaguye.
Urabona ko uruzuba rwabaye rwinshi cyane mugabe ico kigomero cy'aba cyari gihari ngaha muri komine Gihanga muri kikiyaya. Nuko urugo ruzuba ntikwari kudushikira, twari kwimbura neza bihagije mugabe kukubera ko kitabayeho kigaca gisambuka cyace byunyuka cyane.
Yego rwari rwarubatswe mugabe rwubatswe nabi baruhisima nke hanyuma ruvamwo birahomvoka.
Umuhanuzi wa mustandere wa komine Gihanga ajejwe imibano n'ivy'intwaro nabo nyene yemeza ko abanyagihanga batari kuba bafise ubukene bw'ibifungurwa iyo urwo rugomero rwo kuruzi Kajeke bikunda rukuzura. Idefense Bazirutwabo avuga ko iyo urwo rugomero rwuzura abanyagihanga bora inyinjuro nyinshi ku mwaka.
Kubijanye no mugambi kubaka urugomero rutuma ruvomera amazi ruvuye muri Kajeke, uwo mugambi mwiza cyane gose, ariko rero kubona umugambi utabandanije birababaza cyane gose kuko biraduhombya cyane gose nka muri komine ya Gihanga na cyane cyane ko ari komine ahanini usanga yama irimwo ibibazo bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Dusanga izuba rishobora kwaka amezi atandatu cyangwa umunani, ukarusanga rero abantu bashoboye kwimbura rimwe kandi bishoboka ko bashobora kwimbura gatatu. Iyo ubwo rugomero rwakora barashobora kwimbura kabiri gatatu mbere karenga bivanye n'ibyo bateye n'igihe byerera.
Ababeshejweho n'uburinyi mu ntara Bubanza basaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka kugira ibikorwa byo kubaka urwo rugomero bisubire gutangura. Basaba kandi leta kudasubira guha isoko ryo kubaka urwo rugomero abadafise ubuhinga bukwiye.
Turasabye ko leta yoshobora kongereka rukoresha kuko igihe barukoresha rwatwaye uburyo bwinshi, rwatwaye amahera menshi, kandi natwe turi mu kiyaya kibi cama gifise izuba. Twebwe tugasaba leta dukoma amashini ukuri ko rujya rugomero rwa Kajeke borondera abahinga babishoboye kugira ngo barukore, twebwe twabona amahoro kuko utwo twotera twose twofungura.
Ubwo rugomero rwubakwe n'ingoga kugira ngo ntidusubire gutakaza cyangwa ngo dushobore gupfa n'inzara.
Cyo nibaza yuko leta yoha abayinjiniyeri abakozi bakwiye babinonose ibikoresho bikwiye hama bakadukora urugomero rwiza hama abanyagihugu bari ngaha mu kiyaya bakaronka amazi meza hamwe atangorane zo kubura amazi byo babihari muri iyo mirima yacu.
Umushikiranganji w'uburinyi n'ubworozi aratanga ihumure ku banyabubanza kubijanye n'ubwo rugomero rwo kuvomera imirima. Dogi de Rurema avuga ko muri kino gihe hari umurwi w'abahinga uri kurakora ivyigwa kugira bikunde ubwo rugomero rwo kuruzi Kajeke rusubire kubakwa.
Uwo mugu rero uzoca umara indwi zitanu wicaye ngaha mu Burundi kandi uzuraza ngaha ku rubuga kugira ngo baturabire neza amahinyo yagiye araba ku gice kimwe kimwe cy'uwo mugambi, hanyuma bace baduha impanuro z'ingene ibyononekaye byosanurwa cyangwa gahindura ingene uwo mugambi wari utunganijwe, kandi ibyo byigwa byo gusuzuma neza no kutubwira icokorwa zihera na n'uno mwaka ubugira mu mwaka w'2018 uzoca mu mwaka gusubiramo ibikorwa hanyuma mu mpera z'umwaka w'2018 twe twatanguye guha amazi abende kugira ngo bapomere imirima yabo.
Amakuru Ijwi rya Amerika rikesha begereye umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi avuga ko ibikorwa byo kubaka urwo rugomero rwo kuruzi Kajeke rwahavuye rutuzura n'ivyubatswe bigasenyuka byatwaye amafaranga agera ku miliyaridi 13 z'amafaranga y'amarundi. Ayo makuru kandi akemeza ko bubatse urwo rugomero rutahavuye guzura muri kino gihe bariko barakurikiranwa n'ubutungane. Mu ntara bubanza iri mu burengero bw'u Burundi, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Evariste urakoze. Nshuti turi kumwe mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi imenyesha ko irimo gukora ibishoboka kugira ngo umugambi wayo w'uko kugera mu mwaka wa 2025 ku mubyeyi imbyaro zava ku bana batandatu zikajya kuri batatu uzaba wubahirijwe. Ibyo byatangajwe na muganga Juma Ndereye, umuyobozi mukuru ushinzwe umugambi w'igihugu birondoka rijyanye n'amagara meza mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe no kurwanya umugera wa sida. Hari mu kiganiro muri Isanga yagiranye mu kanya na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Yanatumiyemo kandi bwana Jean Berikimasi Barumbanze, umwigisha ku bijyanye n'amagara y'abantu ku rwego rw'igihugu mu ishyirahamwe Abubefu ryiyemeje guteza imbere ineza y'imiryango. Muganga Juma Ndereye atangira avuga ibirimo gukorwa kugira ngo bagere ku ntego biyemeje.
Biho ibitari bike biriko birakogwa kandi twe turavye dusanga turiko turatera intambwe kumbure hariho nibindi bikigoranye ariko muri rusangi umuntu ntiyofata ko menga takiriko kirakogwa ivyo sivyo na gatoya. Hariho intambwe zitari nkeya tubaze gutera ariko kandi haracariho nibindi bikenewe ko tubandanya dukora ivyo navyo birabandanya bikogwa ko hari imigambi itegeza gushirwa mu ngiro kugira ibikorwa bibandanye.
Duhe uburorero bw'izo ntambwe izo ntambwe umaze gushika ko
murakoze. Uravye icigwa cyakozwe mu Burundi mwaka w'2010 citwa enquête démographique de santé EDS no kuvuga twasanze muri ico gihe umukenyezi w'umurundi kazi ageze mu bigero yibaruka hagati y'abana batandatu n'indwi bari banditse atandatu nibice bine ariko kubera atagice cy'umwana twafashe yuko ari hagati y'abana batandatu n'abana indwi. Hanyuma vuba muri uku kwezi kwa gatatu haherutse gusohoka ibiharuro vya mbere vyo bito kicigwa nyene casubiye gukorwa muri uyu mwaka mu mpera y'umwaka w'2016 no mu ntango w'umwaka w'2017 bitwereka yuko ubu tugeze kubana hagati ya batanu na batandatu dugize kuri batanu n'ibice bitanu bisigura rero yuko hariho intambwe tumaze gutera. Kandi tuganiye n'abahinga bize byerekeye igwirirana ry'abantu demografi batubwira ati kugira ngo ijye ntumbero leta yihaye muri vision 2025 yuko tworonka umukenyezi w'umurundi kazi ageze mu bigero umwaka w'2025 yoba afise abana batatu bisaba yuko twa dufise n'imiburiburi ibice 60% by'abakenyezi b'abarundi bakoresha ubwo buryo. Birumvikana rero yuko neturashikirisemo nivyo ariko turiko turatera intambwe tugana kuri iryo sebo.
Murakoze. Imbere yuko duhakanya Jean Berikimase nawe ego turi mu mwaka w'2017 hasigaye imyaka 8 gusa ntihenze kugira dushike kuri iryo hangiro mwihaye rya 2025 kugira umukenyezi azubashitse kubana batatu. Muravye ingene muri ko murabikora mubona muzoshika kuri ico gitigiri muri iyo myaka 8 gusa isigaye?
Birashoboka ariko bisaba yuko abantu baje hamwe bagateranya ingufu hanyuma dukoreye hamwe birashoboka ko twoshobora gushikira kuri iryo hangiro.
Ego me murakoze. Reka Jean Berikimasi Barumbanze nawe murumvise ivyuserukira leta avuze namwe mujejwe kwigisha kubijanye n'uwo mugambi ku kibuga mubona bimeze gute mwebwe mubikoramwo mutangizo nyigisha?
Murakoze cyane. Nkuko umuyobozi aje kubishikiriza nibyo turi ku kibuga je nkora mu ishyirahamwe Abubefu ishyamu gitegi yigeze guteza imbere ineza y'imiryango rero iyo turiko turabakira turabona yuko hakiriho intambamyi zimwe zimwe arizo zize umuyobozi avuze ko twaheza tugafashanya bagafashanya n'abandi muri abo bandi rero twebwe nta bubefu turimwo turi mu gisata kimwe mu mashyirahamwe amwe yaherije kuvuga afasha no kuvuga ati aha inguvu ashigikira ubushikiranganzi bwo kubungabunga amagara y'abantu n'urwanya sida na cyane cyane ibyo bijyanye n'irondo kajyanye n'amagara meza mugabo rero turaje turasanga aho akiriho intambamyi zimwe zimwe zituma batarajijuka neza ngo baje umugambi naho tubona ko biriko biratera imbere turatugende no mu minsi iheze aho nk'akarorero ko kutiga kwa bigeme cyane cyane
uzivuge mu ncamake unyarutse uzivuge mu ncamake
ego hariho nko kutiga kwa bigeme hariho nk'usanga twebwe abakozi bageze kwakira abantu batabimenyereye hariho ibintu by'amadini amadini amwe amatarabirekurira hari usanga hariho aba bana mwigeze kubyumva hariya musonga ati abantu umwe akabyemera ubundi ntabyemere cyane cyane abashinga ntahe hariho usanga amavuriro abikora ari kure na kure hari usanga ibihuha ni byinshi hari usanga abigira sindabibazwa hariho abagira batamenya neza batazi ingene ibyo bintu bikora hariho rero n'imigenzo nk'uko mwabivuze imigenzo ijyanye n'ingene igihugu kiba kimeze dufashe nk'umuntu avuga tugiye mu rugo rwiza mu Kirundi rwa rugo rusa abana batandatu indwi urumva ugasanga nk'igihugu ubihindure ni ibintu tugenda duhindura buke buke duhereye nko kuri twebwe nyine mu bakozi hama tugaca duhera no muri abo banki nyine tugenda turakorana badufasha mu rwaruka n'abantu nyine bandi tubana mu kibano akabariro tugaragaza kugira ngo turabe ko ibyo tuza turabifuta buke buke
ego mehe ibibazo ni byinshi ariko reka tubanze duhe akanya abanyagihugu nabo bifuza kubaza Emile mwiriwe
neza
ego me mufise ikibazo mufise intererano munyarutse
nagombye kuvuga nk'uko nabivuze hari ijambo rikunze gukoreshwa mu Burundi ijambo ryari ngo tubyare aho dushobora kurera mu Burundi hari ubwoko bushyika butatu bwemewe n'ibwirirwa shingiro hari ubwoko bw'abahutu ubwoko bw'abatutsi n'ubwoko bw'abatwa mbe ngerageje kubaza nk'uwo waje bw'ibintu byo muri abo BF nta nimico no kwita patiri cible bafatiraho ngiyo sensibilizasiyo yabo iryo himiriza ryabo rikunde ntibabona yuko bafatira kuri icyo kibazo cy'abantu bafise igice kinini mu Burundi cy'abantu benshi
ego me ikibazo gitumbereje kuri Jean Berkimas ariko reka tubanze tugihe muganga Jean muganga Juma ndereye mu bushikiranganje bwa magara y'abantu aribwo buserukira leta y'u Burundi
arakoze cyane ku kibazo ciwe ariko numva menga ariko aragishiramwo intumbero ya politike je ndu muganga sindu munye politike nagira mwishure nk'umuhinga w'umuganga ajejwe amagara y'abantu atari munye politike ibyo kugira resansema y'amoko je ntayo ndagira nta byunzi ariko uko bigenda kose twebwe nk'abaganga icambere dushira imbere niyo turiko turavuga uburyo bwo kugabanya imbyaro ni cyane cyane amagara y'ababyeyi n'ibibondo so kubera ko abahutu ari benshi ababyeyi babo badakeneye gukingirwa n'ibibondo byabo so kubera yuko abatutsi cyangwa abatwari ari bakeya aribo bibereye ko dukingira ababyeyi babo n'ibibondo ikigira kabiri ni uko igwirirana ry'abantu bifise ingaruka mbi ku iterambere ry'igihugu cyose muri rusange tubifatiye rero kuri ako karorero tumva abarundi bose atanu umwe avuyemwo bategeza guhimirizwa baba abo bahutu abatutsi n'abatwa n'abandi n'abanyamahanga mbere babaye mu Burundi nabo nyene bategeza guhimirizwa ku neza y'amagara yabo amagara y'ibibondo byabo ineza y'imiryango yabo n'ineza y'igihugu
yego me murakoze Jean Berkimas barumbanze abahutu abatutsi abatwa mubaha inyigisho zimwe kandi bose bakwiye kugabanya imbyaro cyo kimwe mutwishure cyane mwishure uyu Emile yabajije
murakoze cyane n'ikibazo numva nkuko umuyobozi abivuze twe dusanzwe turaye abafundi muze kwa muganga rero mu jamake iyo turiko turabigisha iyo turiko turabasigurira n'ibyo dukoresha ntitubaze ngo urumuhutu cyangwa urumuntu cyangwa urumutwa na cyangwa iki ibyo twebwe nibaza ko tutarimwo mugabe bituradishinga ni iki kugira ngo dushobore gusigura neza akamaro kirondo kajyana n'amagara meza na cyane cyane uwo mugambi wo kubyara abo dushoboye kurera.
Egome mutangara muhagaze he mwifuza gushikiriza iki munyarukije egome
nabazaga kuki adatorwa amategeko ahamye ashimangira ibyo bintu wabona byaterekeye ikibazo byamutse bikoze.
Egome murakoze muganga Juma ndereye kuki mutaja muri leta ngo musabe yuko haba itegeko rishigwaho mu yandi mategeko agenga igihugu yo kuvyara abana mugashiraho n'igitigiri ntarengwa.
Murakoze cyane ibyo birafise abo byega ariko nk'umuhinga je bambajije sinohanura leta ko yofata itegeko kuko kenshi iyo ni nzira idashika hariho ibihugu byigeze kubigerageza bararonse hamwe kubera bashiramwe inguvu nyinshi bararonse inyishu yari ibereye muri ico gihe ariko nabo barateje baragaruka inyuma. Igikuba gihari kandi gihambaye dutegereza kumva twese abarundi n'abarundi kazi nuko aha turiko turavuga ibintu byo guhindura mentalite guhindura uko umuntu yari asanzwe yiyumvira uko abayeho ivyo navyo ni igikorwa cyo kwamiza ko bizo bifata umwanya ariko nkwama turiko turashira mu nguvu kugira ngo abantu batere babitegere.
Egome kuri mwebwe rero nta nguvu zikwiye gushigwamwo n'umuntu akwiye kuraba igikenewe kugira uwo mugambi ushike ku kwihangiro ryawo. Turafite Daniele kuri telefone. Mwiriwe Daniele.
Mwiriwe neza. Akabazo yabuze yuko hari aho byakunze kuri iyo himiriza aduhane muri maire ya komoro hadi none yasanze ubageze kubabyara bangahe bo babigendeje gute izo nyigisho zaheze meguze gute zaheze nk'izo mu Burundi.
Murakoze reka tuhakanya kwa ubwa mbere Jean Berkimasi barumbanze abanze yishure Jire Jean Berkimasi ubona aho baho politiki tomoye kugabanya imvyaro canke akajamwe no guhana
nashaka nunganire muganga mvuga nti nibyo babyiza dusize itegeko twabanza tukareka buhoro 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 umuntu agenda akabyumva akagenda abyumva buhoro buhoro none aki akazigiramo uruhara na kayitu koze nyene cyatarimo ni nkuko ubikoze ubikoze ku ruhara rw'abandi wumva byiza rero no hantu yuko twogenda bukebuke gucyo nyene abantu bakabyumva hanyuma bakazinjamo ubugama twebwe natwe abaganga twatuye ngaho kugira ngo tubibafashe mu bwabo tudabwiye muri leta ngo fata ingingo fata ini ni ngumana yayo nibaze kubitora byiza na gatoya.
Egome murakoze muganga Juma ndereye nereka muce mugira ko mwishuri kibazo cha Daniele Ire Maurice muheruka muri Ire Komore muramba bari muheruka ngo izo nyigisho
niwe yavuze Komore ariko ni Maurice nagiye
ni Ire Maurice mu bacire ku mayange ingene bobo bigisha kumbure twumve yuko ari cyo abarundi bohakura
urumva hariho ibintu bimwe abarundi dusamara ko kandi bidutera ingorane. Il Maurice batanguye umugambi wo gutandukanya imbyaro cyane kuzihagarika burundu kuva mu myaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda muri mirongo itandatu twebwe ugiye kubiraba neza umugambi wari watanguye nko muri mirongo umunani n'indwi ariko haciye habaye ingorane igihugu caguyemo muri mirongo icyenda na gatatu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda icyo kiganiro rero mwumvise kukerekeranye no kuringaniza imbyaro mu Burundi nicyo gisorejeho ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Mwumvaga muganga Juma ndereye umuyobozi mukuru ushinzwe umugambi w'igihugu w'irondoka rijyanye n'amagara meza mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi hamwe na Jean Berkimasi barumbanze wo muri Abubefu ishyirahamwe ryiyemeje guteza imbere ineza y'imiryango. Tutira mwese mwateza matwi na hadusoreje ibiganiro byacu tubashimira cyane kwa mwateza matwi cyimire kandi abamfashe ku buhanga bw'ibyuma Skip Charles engineer wadufashije wari kumwe na Facil Gebrehu kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi nongere mbashimire byimaze yo kuba mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika bararikira n'ibiganiro bitaha mukanya mugire rero ibihe byiza mwumva ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.